mwese 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 kibiganiro vya radio isanganiro kazimira no makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi cyahere kuri ibikuru bikuru byagize Kemi Sengiyumva niwe yasubiye kwizegwa kugira ngo arongore sindika y'abigisha stebe mu kiringo cy'imyaka 5 uyu yatuye umwarongore yo sindika akavuga ko muri kiringo ngewe azobandanya ashikwiza ibazo bihanze abigisha mu gisata cy'imibano iminsi 3 niheze gisagara cyose cya bururi kitagira umuyaga nkuba iyo minsi 3 iheze kandi bice bimwe bimwe by'icyo gisagara bitagira amazi meza harimo n'ikigo kiriko gitangirwamo inyigisho z'igipolisi hakabamo nibohero muravyumva murano makuru mu gisata cy'inkino naho gushika mu gice cya nyuma ciganwa rihuza imigwi yatahukanye ibikombe bikinirwa mu bihugu byayo Coupe de la Confédération nico cyifuzo cy'umugwi wa Flambeau du Centre ugiye guserukira Burundi muri iryo higanwa mu kanya ni nkuri mimukwayo François Akimana mu buhinga bw'ivyuma Clovis niyo nkuru ndasuye kwa ikazi
Isanganiro Yadidu
ndasuye kuramutsa nari mpejeje kubibabwira Remy Sengiyumva niwe yasubiye kwizegwa kugira arongore sindika y'abigisha stebe mu kiringo cy'imyaka 5 nyuma y'amatora yo kuri uyu wa gatanu mu ikoranyiro kaminuza rigira ndwi n'abagize yo sindika uyu yatuye ngarongore yo sindika akavuga ko zimwe mu ntambamye bagize n'ubuzi kibandanya harimo guhembwa umushahara utajanye n'igihe hamwe no kwigisha ibyigwa badafitiye impamyabushobozi bigatuma kanovera k'indero kagabanuka akavuga ko muri kiringo yongewe azibandanya shikiriza ibibazo bihanze abigisha
twaragwana ibishahara y'abigisha aho bigeze turahashima naho intambwe itarahera amasaha y'akazi murazi ko twayagwaniye ibijanye n'ibyo twita mu France sécurité sociale bacabandanya ntibirahera n'ibindi n'ibindi bya tugoye bikibandanya n'ubu ninge nabigisha babayeho turashimishwa neza ningene umwarimu afashwe mu Burundi uravye ngari biciro biduga n'abatwongeye agashahara kashikiye mu kinogo dusa bagenzi bacu aheze imyaka 8 dusemerera ko bagiye mu bintu bita redeployment bakigorewe hari urubwo buryo bw'ukera tuvuga dufise atunze imijyango ibiri turafise ibintu byinshi bijyanye n'amaprogram ahindagurika mugabe abigisha batariko barahinduka ugasanga uri kwigisha igiswahili utigeze uciga ugasanga uri kwigisha physique wize shimi ugasanga nibi 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 kubera iki kuko batadushiramwo mu gusubira mu guhinyanyura amaprogram byashyizemo abigisha biragora tubategurira program ariyo batuza kuyitegurira uzadura bwa ati uri kunkorera ibintu ntari muri byo ica bipfa mugabe turizeye yuko muri iki kiringo batwongeye bagize imana leta iraserukigwa amashyirahamwe araserukigwa nibaza ko tuzobandanya tubivugana kugira ibintu bitera imbere cyo tuzobandanya kubavugira ibyo tubavugana ni byinshi mu mashuri barakeneye kwigishwa cyo twita dosikrale barakeneye kwigisha ibyo bizi abo barodeploye bagaruke urabona ko ari ibibanza bisigaye ibibanza bibaho bikazamwo bashasha huzamwo bajya bakira nk'uko leta itangwiye kubigira uno munsi ibyo mushahara byo byurumva tuzibaza kubanza tubikora turakeneye uburaro turakeneye n'ibindi tuzokwicara hamwe na komite shaje tegure ikaye bita dorovandikaso mituwere na ONPR icambere abagize ayo mashyirahamwe benshi n'abigisha mugo birababaje ngere dushyiraho amakotizasi ugatamwigisha n'umwe ari mu nzego zitwara numva ko ari nk'ubusuma ico ni icambere wajya kurondera imiti ntawuyikura iyo mituwere rero igishusho kuko nawe ujya kwa muganga kugira ngo ugende uyirondere hanze wajya mu maofisine ya mituwere nta miti iriyo niyo dukotiriza yo kubera iki ONPR ni cyo kimwe ugize accident ukadekarara mu mwanya baragufasha gatoya mugo urwaye za ndwara ziterwa n'akazi nta kigufasha urubanza tworeka kugira icyo tubivuze kugira abijejwe arabico kugwa kugira bigende neza
mu gisata cy'ubutunzi Burundi bwarateye intambwe ikomeye mu bijanye no kuziganya ibyo bibonekera mu kigiranyo cy'ikigo cy'igihugu kijeje gutorokanya ibiharuro by'ifatiro hamwe n'ibanki nkuru y'igihugu BRB kukungene abarundi baziganya naho bacisha amafaranga muri icyo cyegeranyo biboneka ko Burundi bwashitse ku rugero rwa 98% mu kuziganya muri urwo rugero harimo kuziganya biciye mu buryo bwemewe byari ku rugero rwa 33.7% mu mwaka w'2024 ugereranije na 12.5% mu mwaka w'2012 icyo cyegeranyo cyerekana kandi ko abarundi bari ku rugero rwa 51% baziganya amafaranga yabo mu mashyirahamwe cyangwa kirimba mu gihe abangana 5% aribo baziganya mu mabanki niho tubaza Mireille Kanyange
Icyo cegeranyo cerekana ko abarundi baziganya mu buryo butandukanye hari ukubikisha amahera ku yundi muntu ibi navyo biri ku busa kwijana hagakurikira abaziganya muri posita bari ku rugero rwa 1% abaziganiriza muri kopeke nabo bari ku rugero rwa 11% abaziganya mu mabanki bari ku rugero rwa 5% mu gihe abaziganiriza muri kopeke bari ku rugero rwa 11% ikindi ico cegeranyo cerekana nuko harababika amafaranga muhira muhira ahihishije bakaba bari ku rugero rwa 37%. Abaziganiriza mu mashyira hamwe yo kuziganya no kuguranana nabo bari ku rugero rwa 9%. Nayo abaziganya biciye mu mashyira hamwe mu matontine hamwe n'ikirimba bakaba bari ku rugero rwa 51%. Abarundi bangana 79%, no kuvuga imiliyoni 4.5 barenga barahanahana amafaranga. Muri bo abari ku rugero rwa 63.3% bakoresha uburyo buzwi nk'amabanki, ubwishingizi canke amafaranga acishwa mu matelefone. Mu 2012 ahicegeranyo nk'ico cakogwa, abarundi bari ku rugero rwa 23% nibo bakoresha amakonte. Muri abo abarenga 12% bayakoresha mu buryo buzwi. Ariko mu cegeranyo ca 2024 igitigiri c'abakoresha amakonte ngo cari gwije 5. Ico cegeranyo ca INSB ni banki nkuru y'igihugu kukungene abarundi baziganya bahanahana amafaranga mu buryo butandukanye, kivuga kandi ko hafi 39% y'ababa mu bisagara bafise ikonte mu gihe mu mitumba abafise konte bari ku rugero rwa 17%. Nubwo biruko abarundi barenga umuriyoni n'igice ngo nta konte bafise bwite, ariko rero benshi ngo bararonka amafaranga biciye mu matelefone n'ahandi. Ukuba umuntu afise konti mu ibanki canke mu ishyira hamwe ry'ukuziganya no kuguranana ngo niyo ntambwe ya mbere yo kuronka ingene ufashanya n'amabanki canke amashyira hamwe y'ukuziganya no kuguranana. Ico cegeranyo casohotse uno mwaka kirerekana ko Uburundi bwateye intambwe ku rugero rudasanzwe mu byo gukorana n'amabanki no kuziganya no kuguranana hamwe no gucisha amafaranga mu matelefone. Ibi navyo biri ku rugero rwa 78.9%. Muri ivyo hafi 64% bacisha amafaranga yabo mu buryo buzwi, mu gihe mu 2012 vyari ku rugero rwa 12.5%.
Arakoze Mireye Kanyange kuva kuri kano gatasi uzoja gutora umwavu w'ikizungu wese ngo adutegerezwa kuba yaraciye imikobeko mu murima wiwe, kandi ibyo bikazobanza kwemezwa n'umukuru mutumba hamwe n'umuhinga w'indimo ku mutumba ari kugira ngo inkukura ngo ntisubire kumarira mu myonga uryohe by'isi maze umwimbu wiyongere. Nizavuze n'umushikanganji wa mbere wa Leta y'u Burundi kuri uyu wa gatanu Gitega mu nama n'ababaji hamwe n'abavumbi mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene ibidukikije byokingirwa gusumba mu gutera ibiti ku misozi bitariko hamwe no gukomeza ubworozi bw'inzuki. Tegama twine stoye ntawo ntuye n'umushikanganji wa mbere wa Leta y'u Burundi.
Uno mwaka umuntu azoza gutora umwavu hatya kuri zone canke hatya basanzwe bayitorera, yuko umumoniteri agricole n'umukuru w'umutumba azobanza kumwemeza yuko yaciye imikobeko mu ndimo agiye guteramo ibitegwa kuri aka gatasi. Aho tuzohahagarara cane tuzobisigura mu ndwiza n'abamenyesha makuru batangure kubivuga, kuko twasanze Leta muri iki gisata ishyiramo amahera menshi. Uraze ibice bishika 66% ahandi 65%, ahandi 57% Leta ishira mu mwavu umwenegihugu akariha amahera asigaye. Ayo mahera Leta iba yashizemo kuba ari ukugira umwimbu uduge abenegihugu baronke ivyo bafungura, ndetse turonke n'umusesegara dushobora gushora hanze. Mugabo kwacu usanga umuntu yarimye nko ngaha kuva isare turimo, yarimye nk'isare turimo, mugabo akananirwa uca umukobeko umwe. Mwe mumva vyumvikana, mumva hatari mwakantu ko gusamara amasoko y'imvuga y'amazi akaca yuma yose. Kubera iki? Amazi y'imvura araza akaca aca yiruka akacaza inkukura akacaca mu nzuzi akaca yigira mu bindi bihugu, kandi ayo mazi twari tuyakeneye yuko yinjirira mu isi ndimwa akazoza gusohoka asohokera mu masoko y'amazi.
Isanganiro
inami sumbingimba
Radio Isanganiro ano makuru tubaneze mu gisata c'imibano. Igisagara cyose cya Bururi kimaze iminsi 3 kitagira umuyaga nkuba. Iyo minsi ateze kandi bice bimwe bimwe by'icyo gisagara bitagira amazi meza, harimo n'ikigo kiri ku bitangirwamo inyigisho z'igipolisi hakabamwo nibohero. Mu kicira hamwe kagidezo rije umuyaga nkuba n'amazi Bururi bavuga ko ayo mazi yahora aduzwa n'imashini zikoreshwa n'umuyaga nkuba n'icyo gituma amazi abura mu gihe atamuyaga nkuba uriho. Bakamwesha ko bariko baragerageza kusubizamo aho bizeza ko umuyaga nkuba ushobora kuboneka umwanya wose n'amazi acaboneka. Zeno Nzabimana.
Abanyagihugu ba muri quartier Bururi ahitwa mu Gisuru n'igice cha quartier Rumonyi muri commune Bururi ntara ya Burunga bidoga ko bamaze iminsi 3 yose atani majya amazi rikoroka mu marobine bakavuga ko bitaborohera kuba mu mazu asanzwe arimo utuzu twasugumwe atamazi bafise ibyo bikaba biruko mu gihe muri yo quartier ya Rumonyi hasanzwe harimo n'ugwaruka rurenga igihumbi ruri korokirana inyigisho z'igipolisi hakabamo kandi niwe rikuru rya Bururi ririmo abanyoro barenga 3 abo bose bavuga ko ukere bw'amazi meza bubabangamiye nabo bagerageza kuja kuvoma kure bose bakabona ko ingwara zivuye kwisukurike zishobora kubatera mu gihe atacokogwa iyo minsi 3 yose iheze kandi igisagara cyose cya Bururi kitagiramwo umuyagankuba abakora ubuzi butandukanye busaba umuyagankuba abafise amatelefone n'amashine bahora bakoresha batakiyakoresha kubera atamuyagankuba abanyeshuri batagisubiramwo ivyigwa mu ijoro n'abandi bakaba bidoga cyane kuko imirimo yahagaze abo banyagihugu b'i Bururi basaba rajidezo gutorora inyishu ibyo bibazo byose abakozi ba rajidezo i Bururi bamenyesha ko gukene bw'amazi meza muri ayo makartie bwatumwe n'icigaruka ry'umuyagankuba basigura ko imashini zahora zidugana amazi meza ziyavana mu gasoko kari hafi ya quartier Rumonyi ziyajana mu bikono biri ku musozi wa Magufa i Bururi nyene kugira ngo bihereze amazi meza igisagara ca Bururi ubu zitagikora kubera icika ry'umuyagankuba abo bakozi ba rajidezo bavuga ko hanini byavuye ku bikorwa byo gutunganya umuyagankuba ku rwego rw'igihugu biriko birakorwa bigatuma haba icigagurika ry'umuyagankuba bigaheza bikabagora kuwusubizamwo ariko rero bavuga ko bari ku kivi bakizeza abanyagihugu b'i Bururi yuko umuyagankuba ushobora kuboneka umwanya uwo ari wo wose ngo n'izo mashini ziheze zishobore gukora kubera umuyagankuba uzobonetse nayo mazi rero aheza caboneka i Bururi mu ntara ya Burunga Zenunzambimana radio isanganiro
arakoze Zenunzambimana ni makuru twarangiza mu gisata cinkino gushika mu gice cya nyuma ciganwa rihuzimeguye atawukanye ibikombe bikinigwa mu bihugu vyayo Coupe de la Confédération n'ico cifuzo cy'umugwi wa Flambeau du Centre ugiye guserukira Burundi muri iryo higanwa mu biganiro na mwesha makuru kuri wa gatano buca umugwi wakira mugenzi wawo Al Ahda umugihugu cha Libya kuri uyu wa gatandatu Jean Dodier Rukundo amireza Flambeau du Centre asaba gushikirwa kugira abashike kuri iyo ntumbero afatiye ku myiteguro kizigenza Asumani Amisi yizera ko bazotsinda Omer Ndouaye
muri ico kiganiro Jean Dodier Rukundo umenyerezo wa Flambeau du Centre yipfuza gushika kure ariko ubugyongo bwa mabo babera intambamye agasaba ko umugwihoshe gikigwa
nduvuga ko ari myiteguro ni muri nondwi kandi ndizera yuko travaille twakoze ndizera ko dushobora kutora neza nta makuru akwiriye dufise kuri uwo mugwi kuko twagerageje gukonstruire tango turabe nuko dushobora kubona ama video ubu video wabona bwa ari mu séquence buto butakintu washobora gukuramo tuzogaza kwitanga ni ngufu zacu zose n'ubwenge bwacu bishoboka kizovamwo bazabona ico twakoze cyo tubasaba gusankuza kudushigikira gushika mu mapure niyo ntumbere yacu mugabo umva gere match par match grango tuespere gushika surtout igikenewe ni motivation iva mu burongotse ama ikindi vraiment kunda kutwica inshuro zose maze gusohoka ntazo hengesha yakuvuga na ma condition de voyage
afatiye ku myiteguro Asumani Amisi kizigenza uwo mugwi yemeza ko bagenzi be bameze neza akizeza ko badashobora gutsindirwa ku kibuga intwari ari bo bacuguruye mu nkino mpuza makungu
kugeza kuri uno mwanya abakinyi bose barakomeye nta mukinyi agize imvune en plus dosa bari excité kuba ari match yacu ya mbere tuzukinira imbere y'abakunzi bacu ikindi kintu kitumotiva kandi kidusunika nuko tutifuza kuba ekipe ya mbere itsindiwe ngaha
mu gihe umugwi wa Flambeau du Centre uvuga ko utazi neza umugwi bagiye guhura Retra Bendres amenyereza umugwi wa Al Ahdar wo mu gihugu cha Libya we ngo arazi Flambeau du Centre kwari umugwi mwiza
de demain inshallah on a assez d'informations sur l'adversaire
Flambeau du Centre turawuzi n'umugwi mwiza nibyurukino ntiruzo koroha ariko twizera ko tuzotsinda
urukino rwa mbere muzo gukurakura namwe hagati y'iyo migwi rutekanijwe kuri uyu wa gatandatu i Bujumbura
arakoze Omer Ndouaye ni hano cye turangiza n'amakuru twako turabashikiza ndabashimire mwese matiza abiri shimire François Akimane katumajwi arashikira mwe kuna Clovis niyo nkuru